mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi kuri uyu wa kabiri bahimbaje bwa mbere umunsi wahariwe nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza wagizwe imboneza y'amahoro no gukunda igihugu.
Niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abaru undi samuragwa akemerwa na bose yadusigiye igihugu kigeze heza cyane. Abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa.
Perezida Evariste Ndayishimiye wayoboye ibirori byabereye igitega. Bamwe mu barundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda mu majyepfo y'iburasirazuba bwa Kongo bamaze kugera ku bikorwa by'amajyambere bumva batasiga ngo basubire mu gihugu cyabo.
Ndafite ibikoresho byinshi ndimo amafaranga menshi ndafite umutayi munini nifuza ko leta ya Kongo itwongereza gusa umutekano umutekano ukaburinzwe aho kuva ku muntu yohunguka ibyo je ntabyo mfite.
Dieudonné ahishakiye umwe mu mpunzi zitifuza gutahuka. Ayo makuru kimwe n'andi yavugwa hirya no hino ku isi n'umukanya mu ngume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys wiriweho.
Wiriwe Venice. Amakuru yo muri aka kanya ashimikiye kuyavugwa muri Afrika. Abasivile 10 barishwe n'ibitaro biraturirwa mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umirwano yabaye hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imihari yitwaje ibigwanisho nkuko amashyirahamwe yabagira neza hamwe n'abategetsi baho byabereye babivuze ejo ku munsi wa kabiri. Ishyirahamwe ryishinze kugenzura uko umutekano wifashe mu ntara ya Kivu ryavuze ko mu mihana ya Boga ni mu ntara ya Ituri hatowe ibiziga 10. Iryo shyirahamwe ryavuze ko ibitaro byo muri icyo kibano byaturiwe kandi n'imva yari iri muri katedrale yaho hantu yazuwe. Iryo shyirahamwe ryavuze ko abarwanyi babiri mu bateye bishwe mu mirwano y'abahuje n'abasirikare ba leta ya Kongo bafatanije n'inteko za ONU ziri kubungabunga amahoro n'umutekano mu gihugu. Igisirikare cya leta cyavuze ko umuhari ADF isanzwe wagirizwa kwica abantu amajana uyu mwaka ariwo wishe abo bantu uranaturira ibyo bitaro usagirijwe n'inteko za leta. Intumwa y'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO yashyitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'umunsi umwe Colonel Asmi Goita yiyemeje kuzosubiza ubutegetsi abasivile inyuma yo gukora kudeta ya kabiri mu mezi icyenda. Wahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan, intumwa y'ibihugu 15 bihurikiye muri CEDEAO yagiye kubonana na Goita nk'uko amakuru ava mu badiplomate abivuga. Ariko ibiri kuri programa y'ibyo biganiro ntivyatangajwe. Goita niwe yagiye imbere muri kudeta akura perezida yatowe Ibrahim Boubacar Keita kandi mu kwezi guheze yasubiye atembagaza ubutegetsi ubugira kabiri. Ishyirahamwe CEDEAO ryarahagaritse Mali muri uwo muryango inyuma y'iyo kudeta ya kabiri ariko ryarabangiriye gufatira ibihano icyo gihugu. Ubufaransa bwo bwahoze bukoloniza Mali mu ndwi iheze nabwo bwarahagaritse gukorana na Mali mu bya gisirikare.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Muri Sudani y'ubumanuko abagabo bataramenyekana bitwaje ibigwanisho barateye umutego mwibarabara bongera bica abakozi babiri bishyirahamwe ry'abagira neza ryitwa Doctors with Africa muri leta ya Alex ku munsi wa mbere. Abandi bakozi babiri b'abagira neza bariko bakora bitanga mu ishyirahamwe ritegamiye leta rizwi nka CUAMM barakomeretse muri komine ya Yiro West nk'uko bivugwa na Matthew Hollingworth akorera ishyirahamwe rya ONU yishinze gutabara muri Sudani y'ubumanuko. Abo bakozi bariko bagendera mu modokari yariko ibyandiko bigaragaza ko ari yabagira neza igihe bariko batahuka bava gufasha abarwayi mu bitaro nk'uko Hollingworth yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze kandi ko amakuru y'ibanze yerekanye ko abo babateye baje bava mu ishyamba baca bararasa ubwo rukurikirane rw'imiduga yari mu ibarabara. Yasabye abategetsi ba Sudani y'umanuko hamwe n'abanyagihugu gukingira abagira neza baba ariko baragerageza gutanga ubufasha mu gihugu. Leta ya Zimbabwe iriko iranebagugwa kuba yaranse kwakira impano y'imiliyoni zitatu z'incanco za COVID-19 zakozwe n'ihinguriro ry'imiti Johnson and Johnson. Abategetsi bavuga ko batiteguye guhangana n'ibibazo byo kuzironkera ifirigo zibikwamo ndetse n'ingaruka mbi zotera ku magara y'abantu. Leta ya Zimbabwe yisiguye ivuga ko irikiriweza ku ngaruka urucanco rwa Johnson and Johnson igogira ku banyagihugu bayo. Umushikiranganji w'ikigega ca leta George kuva Matanga yavuze kandi ko igihugu kitagira ububiko bukwije ibisabwa kugira izo ncanco ntizononekare. Ariko umusesenguzi mu vya politike w'iharare Rejoice Ngwenya yavuze ko imigenderanire mibi isanzwe hagati ya Zimbabwe n'Ubwongereza ari yatumye leta ya Zimbabwe yanka iyo mpano y'izo ncanco zahinguriwe mu Bwongereza. Imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu 2002 igihe Ubwongereza bwafatira ibihano by'ubutunzi n'ingendo ku bategetsi ba Zimbabwe bagirizwa guhungabanya agatega ka muntu hamwe n'ibindi byaha bifatiye ku matora.
Urakoze abinyizi b'Imana mu komeje kumva radio ijwi d'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu zo wa akadomo com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni zo wa radio yacu.
Wanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, mu Burundi kuri wa kabiri hahimbajwe bwa mbere umunsi wahariwe nyakwigendera Perezida Pierre Nkurunziza wagizwe imboneza y'amahoro no gukunda igihugu hashize umwaka tabarutse. Ibirori byabereye ku murwa mukuru wa politike Gitega, umurage we abarundi bose ntibawuvugaho rumwe. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Abarundi bo mu gishyaka byose uhereye kuri Perezida Ndayishimiye abo aho muri leta abanyepolitike bamashyirahamwe yigenga bakuru b'amadini abanyagihugu basanzwe kambere n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi bari baroyeyo. Abahawe amajambo bose bashimagije ubutwari bwa Nkurunziza n'ishyaka n'ubwira yagira bemeza yuko yunze Abarundi. Sabari Gitega bonyine bamwibukanye umunezero n'abandi batari bake nka Yolande Nshimirimana w'imyaka irenga 60 abakomugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bushyira uburengero niko kuko
ku Barundi bose eko yarageze camara ari naho yatuvanye naho yadusikanye. Uruhande rw'abakenyezi aradusabira kuja mu burongozi, kuja mu ntwaro ku bantu bato bato nabo nk'abatwebwe. Yaradufashije kose cyane kuvyara ku buntu, ukavyara umwana tugeza ku myaka 5 tukavutsa ku buntu.
Ahubwo kumushimagiza kwa Yolande kugera naho kugaya ku mukenyezi wo mu kambi ya Nduta muri Tanzania yaganiriye n'ijwi rya Amerika gushika
ubufatanye n'umuntu w'imbonetso y'amaho itaye 18 sekete kwa gatatu buri mwaka nk'uko dusimbura perezida w'ababyeyi kuko ku ntwaro yiwe babuze abacu benshi mu miryango, abavukanyi, ababyeyi. Ibyacu birashwiragira turangazwa gushika rino saha tukiri mu buhungiro. Ni ukudukora mu nkovu twe iyo tariki tuzoka amatuyibuka twibuka abacu atari uko twibuka uwasize araduhekuye ibibondo n'ababyeyi n'abavukanyi.
Umukenyezi ahuza na Kaginata Sakian, umushakashatsi wo muri DHBL ikorera ku mabi yo mu Burundi.
Humain, l'héritage du feu président Nkurunziza, c'est un héritage très sombre qui a laissé des milliers de Burundais dans un état de souffrance qui continue encore aujourd'hui.
Mubyereke agateka kazina muntu iragijya nyakwigendera nkunziza niragijya umwijima ryasiza barundi bihumbi n'ubu bakiri mu babaro. Twibutse kanuni imyaka y'ubutegetsi yiwe ya nyuma itanu na cyane cyane n'ijyane zavutse mu kwa kane 2015. Ikibukwa kurusha n'abo bantindiri bishwe baborejwe igufa baburi urengero barafungwa tambo hamwe n'imiryango yabo ikibaririra uyu munsi kandi bakaba bari mu butungane. Aha ntituvuze ibindi bihumbi z'abarundi bahunze, tunibuka societe civile yigenga n'itangazamakuru byasambuwe mu 2015. Aho guhimbaza umunsi wahariwe imboneza yo gukunda igihugu, twari dukwiye kwibuka nyabuna bahuye nayo mabi no gushigikira imiryango y'abahitanywe nako kabi kabishe. Iyi tariki ya munani yari ikwiye kubera leta na Perezida Evariste Ndayishimiye akaryo ko guhangana nako kahise k'ubwicanyi, maze bagatuma ha ubutungane nyabwo bakanakora kugira ngo ayo mabi ntazapfa asubiye kuba.
Et de s'engager une fois pour toutes à livrer une justice réelle et équitable et faire en sorte que ces crimes ne puissent plus jamais se reproduire.
Nikote tsake anavuga umuhinga arahuza n'umunyamategeko Janze Bigirimana.
Twebwe tubona yuko ahubwo aragashinyaguro ntivyumvikane ingene umuntu igihe yararongoye igihugu abantu bishwe ubutungane bukazingamikwa abandi bakangazwa adakora amaroregwa abarundi batari bake bagatabwa mu nzuzi n'ibindi byagiye birakorwa by'agahomera bunwa umuntuwo yokwitwa yuko ari imbone zidasanzwe ntateka na rimwe akwiye yaba akiriho yociriwe imanza.
Mugabo Jean Hakizimana mukuru wa Falcon EFAS bangabahuguza
yari umuntu akeneye ko igihugu cubapfa imitima y'abantu isanugwa bakabana mu mahoro. By'ukuri yari umuntu akeneye kumwubutsimbatazwa kandi ko igihugu atantambara yosubira kubamo. Yari umuntu rero akunda amahoro kandi akunda n'abantu. Hamigira kabiri yari umuntu akunda gusenga yakicisha bugufi agatambira Imana kandi atari kwiyorobeka.
Madeneza Bucumi Nkurunziza umufasoni wiwe babanye imyaka 2026 kuya mu 6 yamaze mu kiroberi mu ishamba nubwo banyuzamo bagahura yamushingira intahe.
Yambereye umugabo mwizi yo myaka twamaranye ntiyigeze ankubita kandi no mukunde cyari yarabinsezeraniye. Nari mfite ibiro bikeya cyane icyo gihe akavuga ngo no kubita no hava nca ndaguheza kw'abanyamahoro. Yo rero uretse ko yari uwo twubakanye n'ukumpanura yarampanura mu bisanzwe natakaje umuhanuzi wa mbere nari mfise.
Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yagarutse kuri bimwe byatumye wasizamo dabitse yahabwa rino teka.
Imboneza nyir'icyubahiro Petero Nkurunziza tumwita kandi sogokuru wacu kuko niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagiye asigiye abarundi samuragwa akemerwa na bose. Yadusigiye igihugu kigeze heza cyane amahoro n'umutekano bitsimbataye. Abarundi bamaze gutahura ko Uburundi ari igihugu cy'abarundi kitagira igihugu cy'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Yadusigiye ibwirizwa shingiro rishingiye ku mico n'imigenzo y'abarundi mu bijyanye no gutunganya intwaro y'igihugu. Yewe Hasamuragwa tubiye kwemerera abarundi ko nzogendera ku makanda y'imboneza Petero Nkurunziza.
Tanzania umukunzi w'ibihe byose wa Nkurunziza na Sende David the Den cyo gihugu cyarungitse intumwa akaba yicegera cha Perezida Suluhu Hassan. Mateka y'Uburundi kiretse ku ntwaro za cami Nkurunziza niwe mukuru w'igihugu wa mbere yatwaye imyaka myinshi akaba n'umuhutu umwe wenyine rudende yatsinze irikwa ry'ubutegetsi. Eroje urikana neza Ijwi rya Amerika.
Mu Burundi kandi abepiskopi gatulika baravuga ko bahangayikishijwe n'ubwicanyi bumaze iminsi bwibasira ahantu hateranira abantu benshi. Abarenga 50 bagwe mu bitero byakozwe muri aya mezi abiri ashize. Baravuga kandi ko batewe impungenge n'ubukene bwugarije abanyagihugu. Pierre Claver niyo nkuru.
Inama nkuru y'abepiskopi gatulika mu Burundi ibona ko mu gihugu hasubiye kwibonekeza ububisha buhitana ubuzima bw'abantu ataco bazira. Abo bihebeye Imana batanga akarorero ku bitero byabaye mu bice bitandukanye by'igihugu bigahitana ubuzima bw'abantu barenga 50 mu kiringo kitarenze amezi abiri aheze. Bavuga ko leta ikwiye kurikanura mu gukingira abanyagihugu. Barafise impungenge kandi ku bijyanye no kwakira neza impunzi zitahuka zivuye hanze y'igihugu. Musenyeri Bonaventure Nahimana ni cegera cy'umukuru w'inama nkuru y'abepiskopi katolika niwe yasomye itangazo risozera ibikorwa by'inama rukoko majyabo yabaye mu mwiherero mu kiringo cy'iminsi ine.
Abepiskopi barashikirije ko bahagaritswe umutima n'ubwicanyi bwagiye buraba muri iyi minsi heze mu gisagara cya Bujumbura, muri Muramvya, muri komine Rusaka n'ahandi.
Abepiskopi barashikirije kandi amakenga bafise ajanye n'ingene hamwe hamwe abahungutse batakigwa neza bamwe bamwe bagaturubikwa nabo bakiriye mu kibano
barateya kamo abarongo y'intwaro ngo babandanye kubungabunga umutekano no gukomeza amahoro mu gihugu.
Aha leta ibicejeje ku muvugizi wayo Prosper Ntagwamiye yemeje ko ubwo bwizi bwa nabi bugiye kugwanywa nk'abakoretera bwo bakwisi.
Leta y'u Burundi irateye ivyatsi ivyo bikogwa bigayitse by'iterabwoba kandi yiyemeje kubigwanya yivuye inyuma. Two kwibutsa ko ivyo bisasu ntezwantoke vyaterewe icyarimwe mu bibanza bine bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura, ahantu hakunda kuba hari abantu benshi batekanye bariko bakora ibikogwa vyabo vya misi yose. Ivyo bikaba bigaragaza ko ivyo ari bikogwa by'iterabwoba. Nta gukekeranya ko ivyo bitero vyabaye mu ntumbero yo gucafuza ishusho nziza Uburundi bugeze ko mu bijyanye n'amahoro n'umutekano. Amatohoza ariko arakogwa arashobora kuzokwerekana isano riri hagati y'ibitero biherutse kuba mu minsi heze mu ntara ya Mwaro na Muramvya. Ababitegura, ababikora n'ababashigikiye bazogwanywa bimwe bikomeye. Leta y'u Burundi isabye abenegihugu kubandanya bafatanye mu nda.
Musenyeri Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Rutana, avuga kandi ko abo bihebeye Imana bateye umutima gaze n'ubukene bw'ibiribwa bya nkenegwa nk'isukari.
Abepiskopi atewe amakenga n'ubukene bw'isukari n'isima hamwe hamwe mu gihugu. Abepiskopi barababajwe cyane n'imyuzurira y'amazi yateye atari hake mu gihugu. Abantu benshi bagatiza abo cyane cyane mu kiyaya Cimbo, ahandi naho amabarabara n'ibiraro bigatwagwa bikabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu. Abungeye b'Ekleziya Katolika bararaje ishinga kandi n'ikiza c'indwara ya coronavirus gisa nk'icakuye mu gihugu cyose.
Kwisukari n'isima leta niyo igena igiciro ntarengwa hamwe n'abadandaza babikwiragiza mu gihugu. Kugira ngo ibyo bidandazwa biboneke ku bwinshi, umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana atwara ishami Parcel arafise icyo ahanura leta.
Sosumika bishobere kabandi bayinjije cyo kwita ne ya monopole ni iki hano bashobere kabana no bandi bashobora bigira bashobere kabakayi takayinjiriza mga mugiho bwe monopole ku uwo muntu na bishobore rero abikore atari twoze uguru inzira abantu isukari abayizo kura muri muri so ayizo kurira he abatuye mu bigiye ku butike arundi isukari ni uburenganzira bw'umunya gihugu ari wese kuri icyo kidandaza isima kubera bazikenewe uragenda kwirunda rimwe n'umukasanga barayinze ibindi by'isima ariho nta kundi wewe leta normal iba arbitre abantu bagahayanwa.
Inama nkuru y'abepiskopi katolika ifatwa mu gihugu nk'urwego mpanuzwa jambo rukomeye muri politike no mu buzima busanzwe bwereke neza ry'abanyagihugu. Kanatsinda nk'uko babyemeza basarukira ibice birenga 90% by'abarundi. Pierre Clavin nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umutwe urwanya leta y'u Rwanda ufite ibirindiro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokrasi ya Congo FDLR uravuga ko umwe mu basirikare bakuru bawo Colonel Augustin Nshimiyimana yafashwe n'abantu bitwaje intwaro mu cyumweru gishize muri territoire ya Masisi. Umuvugizi w'uwo mutwe Kwirongoma avuga ko yafashwe n'abantu bamusanze mu kiliziya abatirisha umwana. Mu Rwanda urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa ruranyimoza amakuru yatanzwe n'umuryango wa Paul Rusesabagina avuga ko adahabwa ibyo akeneye. Rusesabagina ugiye kuzuza amezi 10 yafungiye mu Rwanda aherutse gushyirwa muri gereza rusange. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi.
Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga kaga batabariza se basobanura ku itariki ya kane z'uku kwezi mubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa amazi ndetse n'imiti mubyabo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona n'imiti ndetse n'uko bayahamagara bitazongera ijwi rya Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda Madame Uwera Peri Gakwaya asobanura ko Rusesabagina ari umufungwa nk'abandi afatwa nk'abagenzi be
fungwa nk'abandi ari kumwe n'abandi asangira n'abandi
ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine ntabwo arasangira n'abandi afatanije n'abandi byose
apa ntabwo yigeze agemurirwa yagemurirwaga nandi
kubera ko bavuga ngo ararwaye afite regime nari nzi ko yarafite ukuntu agomba kuba wenyine nyine bisa bidasanzwe
bigaraga n'ibyo bavuga ariko kuri siko kumeze Rusesabagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira so Rusesabagina kimwe n'izindi mfungwa tumufata kimwe n'izindi mfungwa yakeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose uretse ko atajyana arwara ariko bibaye ngombwa ashaka medical check-up tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check-up
nta mwihariko afite mu byo arya ni ukuvuga ngo arya ibyo mugenera abandi bafungwa
afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesabagina arabigenerwa byose uko ubizi
kwasike abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere ni ubwa nyuma bavuganye ntabwo akemerewe kubahamagara
imfungwa zose ziremerewe guhamagara Rusesabagina ni umufungwa nk'abandi kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone ni buri wese uko abishaka nawe ari muri abo rero
ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga abakobwa ba Rusesabagina kandi bagaragaje ko nk'umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe
barabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaka iyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye hari n'abandi baba mu rundi zisaba akavuga ngo twamushyize mu kato yagombaga kujya mu bandi rero Rusesabagina nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi agomba kubana n'abandi
aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze ngo yikuye mu rubanza ese
mbabarire sindi bugira icyo mvuga ku byo bavuga kuko bavuga byinshi niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze bagasakuza koko ntibasakuze rero ndetse uragira ngo mbyogeye iki
kuba mu bandi ni uko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu wenda sari bimeze gute
gereza ni gereza ifungiwemo imfungwa n'abagororwa nta gice spesiyali birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere acyagera byakozwe ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza ntawamenya covid ni ikintu kigenda ahantu hose kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi icyo si gikwiye kuba ishu kuko n'abandi bagororwa bose barabana imfungwa n'abagororwa baba hamwe nta gipande twubatse ngo iki n'iki imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka
Rusesabagina Paul amaze amezi asaga icumi mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FLN inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye kugeza uwo muryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyabwemeye kugaragaza ko Rusesabagina yarenganijwe agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
abatuye umugi wa Goma mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari baravuye mu byabo kubera iruka ry'ikirunganyira gungu batangiye gusubira mu ngo zabo. Abategetsi barabashishikariza gutaha kubera ko ikirunga nta mpungenge kigiteye zo kongera kuruka kandi imitengito yarahagaze mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari abandi baturage badashaka gusubira mu ngo zabo, abo n'abarundi bahungiye mu nkambi ya Lusenda bahamaze imyaka igera kuri itanu kandi bamaze kugera ku bikorwa by'iterambere ku buryo batifuza gusubira mu Burundi. Vedaste Ngabo yarabasuye.
Ndiye tunayishakiye n'umwe muri izi mpunzi zo mu nkambi ya Lusenda zidakozwa guhunguka, aba mu mudugudu wa mbere. Kuva yagera muri inkambi mu mwaka w'2015 avuga yuko ibikorwa yagezeho birimo inzu y'ubucuruzi ya etaje yubatse muri iyi myaka itanu bitatuma ahunguka mu Burundi muri iyi minsi.
Cyatsirimo myinshi ko turakorera ngaha turacyahatinze kabisa, Imana iba yigirukije amagara ndetse n'umutekano. Turacyafite ibikorwa byinshi twifuza gukora muri kano karere turimo. Ya mu nkambi ifite business y'ubucuruzi, afite akabare, abana ndarize inzoga, ifite imirima ndi kurima hano. Seno ubworozi byo noroye nga.
Kiri inzu yawe wayubakishije kuranga.
Inzu ni inzu itarambara n'igihe kirekire, maze nk'amezi nk'atanu cyangwa atandatu iri kirakora. Yanwaye amafaranga ashaka 1900 by'idolari. Urumva ko nta mugambi ufite wa mu mpungu uke nta nagaruza amafaranga ngina tanze kuri iyi nzu. Ndafite ibikoresho byinshi, ndi mu mafaranga menshi, ndafite umutayi munini. Nifata ko leta ya Kongo yotwongereza gusa umutekano, umutekano ukaba urinzwe, aho kuva ku muntu yohunguka.
Muri inkambi ya Rusenda kandi hari zimwe mu mpunzi z'Abarundi zikora imirimo y'ubuhinzi, uburobyi, ubworozi, ubucuruzi. Zishimangira yuko igihe cyo guhunguka kuri zo kitaragera. Barakamfitiye UNESCO n'umworozi ukora umurimo w'uburobyi muri inkambi.
Impamvu jewe ntifuza gutahuka ni uko jewe ahantu ndoroye, ndoroye inka, ndoroye impene, mbo hanyuma kandi ndarima. Bo ikiyaga nacyo kiri hafi, agasamagi ndakajya, nkaba mfise n'ibintu bikorerwa mu mazi. Ibyo rero mbo nk'ibintu nyene by'ibyombo nyene byo mu mazi.
Iki
mbo amakira ndafise n'agatimbo kiwanje kanzanira agafi. Urumva ibyo byose no kurima, urumva hose nguma ndoro nturaho ubuzima buto buto bumfasha. Kubw'izo mpamvu mbona yuko ntotawuka kubera umugore yararimye nanje nkarima muri iyo mirima yanje, nkaba ndarakuyemo agaka karunguka kageze ku duka tune. Aho rero jewe ntiwambwira ati nguno mwanya ngo ngende, kandi mbona yuko ubuzima bw'iwanje bugomba kubandanya imbere.
Cyakoze nubwo hari impunzi zitifuza gutahuka, hari izindi nazo zikomeje guhunga inkambi ya Rusenda zivuga yuko zihangayikishijwe n'inzara ziterwa n'uko ishyirahamwe rya PAMU rijya ritinda kuziheza ubufasha bw'amafaranga yo kugura ibiribwa. Rebeka Nsengiyumva na Cyiza Emmanuel bamaze iminsi irenga itanu bahunze inkambi ya Rusenda, bari hanze y'inkambi y'agateganyo ya Kavimvira iri muri Uvira, aho barindiriye gutahukanwa mu gihugu cy'u Burundi.
Ni ukuri twebwe dushaka gutaha hariya mu nkambi twariyandikishije baranka kuduhungura, bico twifuza dushaka gutaha badutahane iwacu mu Burundi. Turafite iyo twaje tuva, igitumye tuva hariya ntibadupokeza ku gihe amadeni, abana batakudukira ko n'inzara. Ni ukuri badutahane dutahe iwacu mu Burundi, turahafite.
Ariko tuzajya kwiyandikisha ubwa mbere gutaha bivanye n'uko twafashwe nabi, twicwa n'inzara, ntidupokezwe, abakadufata umuntu agafungirwa ubusa, ugasanga mbere keshi na keshi nturi nk'abantu. Hanyuma rero duhitamo kuba ati uri wacu amahoro, dukwiye kwitahira.
Ubuyobozi bushinzwe impunzi muri iyi nkambi ya Rusenda irimo impunzi z'Abarundi zirenga 30,000 buvuga yuko bigoye kumenya impunzi ziri kwihungura, kuko buri munsi hari zifata amato zikerekeza mu mujyi wa Uvira. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu Ntara y'Amajyepfo.
Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubere ya Baro wamfashije kubagezaho. Mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza, cyane cyane abakristu bahimbaza abatagatifu bahuje izina, abitwa ba Diane. Mwese muri benshi musangira ibyishimo n'inshuti zanyu, mwari kumwe na Veniste Nshimiyimana.
Ooh, what day was I?
ari mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha wawo muri wote kwifidori ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba Makaro